uruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni kumisi yose ya kane isozera ukwezi.
Mwajumvise ikiganiro ni karahara mu ruganda nibacura, ikiganiro mutegurirwa rimwe mu kwezi n'amaradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba gateka kawe hamwe n'imbonesha kure Renaissance. Kuri uno wa 27 gitugutu ikiganiro cacu kigaruka ku ngingo iherutse gufatwa na leta itegeka ubunywero bwose bwo mu gihugu kudandaza ibinyobwa vya Brarudi ku giciro kimwe. Icyo giciro nicashinzwe n'iryo hinguriro ry'ibinyobwa. Mbega none iyo ngingo ifise ingaruka izihe kuri bene ubunywero? Mu bijanye n'ubutunzi isigurwa gute? Ni ingingo yari ikwiye gufatwa muri kino gihe. Inyishu y'ibyo bibazo byose ni muri kino kiganiro. Ikiganiro muri ko mushikirizwa na jewe Ines Gakiza, ndabaramutse nongere ndabipfurize n'ikaze. Haraheze iminsi 10 ubunywero bwose bwo mu gihugu butegetswe kudandaza ibinyobwa vya Brarudi ku giciro cashinzwe n'iryo hinguriro. Ingingo yatumye bamwe mu badandaza bakorera muri ico gisata biyungunganya gushasha kugira ntibakore bahomba. Abafise ubunywero bwa kijambere bita VIP bahisemwo kurihisha amafaranga yo kwinjira muri ubwo bunywero uko bitari bisanzwe bimeze imbere yuko iyo ngingo ifatwa. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Edi Claude Nininahazwe.
Iyo ngingo ya leta yagiye mu ngiro kuva ku munsi wa mbere gira Brarudi ridugirije ibiciro. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yavuye agabisha abegwa bose no gushira mu ngiro ibiciro byashinzwe na leta, harimwo abajejwe intwaro ko atabunywero na bumwe urekuriwe kurenza ibiciro bishasha vya Brarudi, haba mu bubare bubayabaye canke mu bubare bwa kijambere bakunze kwita VIP.
Ibinyobwa vya Brarudi vyaduze ibiciro. Icyo tutifuza kumva muri leta, ntitwifuza kumva igiciro kirengeye kijya cabuzwe. Ujejwe intwara ataza gufatira ngaha ngo ashiremwo urufunguruzo yugarira hanyene, ubunyene bikiri mu maguru maje bizaba bikunaniye. Nta standare y'akabare dushaka kumva mu gihugu, standare twumva niyo kuri hoteli gusa.
Iyo ngingo tumushikiranganji wa mbere bamwe barayishimye abandi barayamirira kure kuko izotuma hari abahombera na cyane cyane abashize imitahe minini mu gisata cy'ubunywero. Ingingo ya leta yavuye yubahirizwa hirya no hino mu bunywero bw'igihugu, ariko mu bubare butunganije kijambere bahavuye bakoresha uwundi mukenyuro kugira ntibakore bahomba nk'uko amakuru ava mu bihereza ibinyobwa vya Brarudi avyemeza. Mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho bagenzi bacu bagendeye, umukiriya asabwa kuriha amafaranga agera ku 5,000 kugira aronswe uruhusha rwo kwinjira. Iyo ngendo shasha ngo izofasha kugira bagabanye akajagari kuzaramira mu bibanza bizimvye bakoresheje uburyo buke bw'amafaranga. Kuri ivyo bibanza vy'ububare bita VIP twabajije uko bisanzwe bitunganije mu kuriha amakori ya leta, umwe mu bakorera muri ico gisata mu gisagara ca Bujumbura atashatse kwivuga izina asigura ko bariha muri meri ya Bujumbura umwe wese bivanye n'ibiciro yishingiye. Umugwiza atunga akorera muri ico gisata avuga kandi uko abafise ubunywero bayabaye ku rugero rwo hagati na hagati busanzwe bunagwiriye mu gihugu aribo bazohahombera cyane kuko bobo badaheza ngo barihishe amafaranga yo kwinjira bita droit d'entrée mu gifaransa, nk'uko byabaye umugenzo mu bubare bwo ku rwego rwo hejuru arigo bita VIP mu rudandazwa ruteye imbere.
Iyo ngingo yakiriwe gute n'abanyagihugu? Mukanya murakurikira baganiriye n'urunani rw'ibimenyeshamakuru RPA inzamba amwe n'imbonesha kure Renaissance.
karahara mu ruganda umwanya wanyu.
Ugukuraho ibibanza by'abifise bita VIP mu birabo bizotera uruhombo runini abari barashoboye kwitanga bakubaka bene ibyo bibanza. Bamwe mu bakurikira urunani rw'ibimenyesha makuru basaba rero leta gusubiramo iyo ngingo kugira abo bagwizatunga ntibugari ibyo bibanza bari bateguriye abashobora kuyinezerezamwo.
Nagombe mvuge ku ngingo ya leta y'umushikiranganji wa mbere yashyizeho kugira ngo ibinyobwa byose bya Bralirwa binganishe ibiciro mu bubare butandukanye cyangwa babicuruza. Ku ruhande rwacu ingingo twayakiriye ukutari uko, kubera yuko nimba leta ishyizeho iyo ngingo yo gushyira ibiciro by'ibinyobwa bya Bralirwa ngo byose bicuruzwe kumwe haba mu ma VIP n'ahandi, tubona iyo ngingo atari yo kubera yuko ububare bwose ntibungana kandi ububare bwose ntibuteguye cyo kimwe, kandi ububare bwose abamunyweramo usanga ubwo bwitwa VIP bunyweramo abantu bamaze kwigira bafite amafaranga bifise kandi bashobora kuriha icyo babahaye mu mahera babaciri. Kubw'ibyo rero myiza yuko ububare bwose ntiburiha ikori rimwe, ntiburi ku rugero rumwe, ntibukoresha abakozi bamwe, ntibukoresha n'imitahe imwe.
Ingingo yo kunganisha ibiciro ku bitangazwa byo muri VIP igiye gutuma habaho akajagari, ndetse bamwe bamwe bo bagiye bavuga ko kinjira nk'umuntu aba yubatse inzu igezwe icyo gikorwa akarondera abakozi bize, akarondera ibikoresho bikomakomeye, amafrigo ya kubaka heza, akarondera ibirahuri byiza by'agaciro agashyiramo amafrigo, agashyiramo n'amaklimatizeri akahubakisha amakaro, hanyuma agashinganisha igiciro yababanye yahahandi mu nkungugu hamwe mu bigira ndetse n'ibitoki ukavuta wambaye n'ivunja hahandi hamugwamo hambaye ibikiriki hahandi n'ibidashobora kwakira umuntu. Abo bantu bari basanzwe bashaka akazi ndetse no ku bantu batari bakeya bashomeri ubu rero bagiye gushyira ataha. Ikindi nacyo ni uko ushobora kuronka umushyitsi w'iteka umva no kuri ibyo bintu ari cyo kimwe
uzuza gusanga hari abantu iriko iracinyiza gucyo bisanga bariko barahomba. Bamaze guhomba rero y'amakori leta yahora yegeranye ku uyu mwaka ububare no mu bakozi bakoresha ayo makori dusubiye kubonekana ku mvo z'uko leta yasizeho ingingo itorohereza bose. Nicyo gituma rero twasaba leta y'igihugu yo kwisubira ko igasubira ku iyi ngingo bakareka uburenganzira bw'abahora bagurisha ibiciro muri VIP bakabigurisha kuko uza kukunywa muri VIP nuko bafise ubwo bushobozi, nuko bafise amafaranga kandi n'ahantu yanywereye haba ahantu hameze neza n'ukuntu yakiriwe. Rero ku bw'ibyo ufata umuntu aza kunywera muri ka kabari ka hariya anya mu minyaganyaga ngo ucumbwiranye n'umuntu aza kunywera muri Outlook Hotel cyangwa se izindi hoteli zo kumakomeye mu gihugu.
Hei, chano, sabari wakumbana yu uko yu ngingo yu gaji kwa kaisira uko nyatu na kime mbona kia kufusha ya niki huku sabari kutiba yu suziyemu kuchooni sabari kura hele zane nisila nisili huku chaji.
Mbega none abanonosoye iby'ubutunzi bo babona gute iyo ngingo. Umutumire wa kino kiganiro cacu ni Faustin Ndikumana, umukuru w'ishirahamwe Parfem yiyemeje gukangurira Abarundi guhindura ingendo.
Karahara mu ruganda.
Umutumire iyo ngingo ngwisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Faustin Ndikumana asigura ko igihe Burundi bwarimwo atari cyo gufata ingingo zinaniza abiyungunganya. Uretse rero ko iyo ngingo ya leta izohombya abo badandaza izogira n'ingaruka ku yindi miryango itari mike ikuru ubuzima muri urwo rudandaza.
Iyo ngingo novuga ko musanga mu bijyanye n'ubutunzi iri muri zanyu usanga amareta afata ugasanga ariko aragora ariko yono nico bita environnement ibijyanye n'ingene umwuka mu by'ubutunzi wategeza kosa environnement des affaires mu bisanzwe icuka cyiza gituma abagira amafiri bayakora neza niko ndabibona hamigira kabiri naco nuko ibyo byo bari bitandukana kubera biratandukana kubera aho biri emplacement aho biherereye n'amaparcelle ngaha ari parcelle imwe irashobora kuba ingana n'iyindi mbwa iri muri ville iyindi iri mugafasanga amahera asanzwe zose zibari ari amasi amwe na leta iri kirabwira avuga ati pri parcelle muri ville pri parcelle mu cibitoke yose abari amasi mugabo ntanganya agaciro ibyo rero nibyo na emplacement bikajyana n'ibyo umuntu yashyizemo kugira ngo bari bubake icyo bita investissement usanga arashyize ibintu byinshi mu kubaka ikituma ugasanga arashyizemo ibintu by'intebe nziza ibikoni bikomeye amakwiziniyeri amafiga akanyisha iki ugasanga ashyize kurondera abakozi babinonosoye abakwiziniye babyigiye bahembwa bagiryo bashobora gutanga n'amaserivisi meza asumba y'ahandi akomeye n'abantu b'ubuhanga b'abagunza atunga cyangwa abandi b'ingendo zo kuza kuraba deko ugasanga ziratandukanye ngo usanga ari n'amaruwa yari ihantangana ibyo ni ibintu bibi bigaragara kandi rero ubwo bubare cyangwa ayo mashyi ngo bari baburi mu bisagara hari uwari butari bukora nk'amashyirahamwe nyine petite moyenne entreprise bagira amaketingi bakariha amakuri bagatanga ubuzi bakagira kontabilite nyine bigakomera urahari byinshi usanga rero mbere ayo makuri bakayariha n'abakozi babo ugasanga n'amakuri yabo babaje kuyariha mbere ugasanga bateza kuriha amalisansi ashade lisansi y'ibyo by'uko baza baragira ibyo biciro bya VIP bakaza barariha iyo lisansi ku mwaka bagisha ku myaka ibiri imyaka ibiri iheze bakaza kurunumvira iyo lisansi n'amahera bariko baratanga muri leta kandi bagatanga n'ubuzi kandi na kliyantine ari abantu baba bashakanye na wantu bwa bati dushaka kwiganirira dushaka kuganira n'aba hari kliyantine ikunda aho nyine ibyo biciro biba yisanzwe kandi baza kubwira abadepansi bateza imbere abandi hanyuma rero ikindi nacyo ni n'ahandi mu bindi bihugu bya musiteri cyangwa inzoga uyiguriye muri alimantasiyo ukayitahana muhira niza wacu kimwe niyo uyisanze mu mabare naho nyine ibi bintu rero byumvikana.
Fusta Ndikumana ahanura leta kudategeka abafise ubunywero bwose kudandaza ku giciro kimwe ahubwo ngo niyige uburyo bwo gusuzuma ko batarondera kunguka umurengera. Fusta Ndikumana abona ko ariko ikibazo nyamukuru kiva ku biturire byiziziye inzego za leta zategerezwa guhagararira ineza ya leta n'iy'abanyagihugu.
Leta mu kubitunganya mya ko aya ni nk'amashyirahamwe petite moyenne entreprise bakazishyigikira hanyuma bakaraba amalisansi bariha kugira babikore bagacungira neza wasabye lisansi kuko ariho ariko arakora hanyuma abandi nabo bagakoresha ibiciro bisanzwe mu gihe ari abo babare busanzwe munsi y'igitanda kuko usanga busanzwe inzoga yose uguze ku ibutike cyangwa hehe ibintu bisanzwe. Hanyuma rero ikindi nacyo nibaza yuko cyagiye kiratuma ibi byo kuziba by'ibiciro ni ukuntu izo nzoga zazirabura abantu bakazirondera bigoranye n'aya mabarabara cyangwa ibindi bintu bituma ibintu bitihuta gushika iyo bijya ibyo byose n'ibintu leta igeza kuraba ikitoza. Hanyuma ikindi ni uko n'ubundi amahoteli yiweje nayo nyine kujya kuvuga ngo yarabirekuriwe nayo nyine ntangane yaritse hari amahoteli asanzwe usanga n'ubare bumwe bushobora kuba buyasumbyana n'ibyo bagize muri iyi kituba mu kugira babushyireho amahoteli atandukanye icyo bita Rugombe d'Etoile iyi hoteli yo mu Rutega ni hoteli Murange n'Inganya cyo kimwe ni hoteli ya Crevi di Lac Tanganyika amalisansi nayo nyine aratandukana nibaza rero yuko ari ingingo yo kwitonderwa cyane kuko ubuje ndazi igihe turimwo mu by'ubutunzi ukaraba ubukene buri mu gihugu cy'u Burundi ukaraba leta yari ikwiye kugiragabanya ingingo ifata zo kugiragiza abantu zo kubabuza umwidegenge mu gukora ibintu ubu nitwe turi mu cyo twokwita periode ya dereglementation no mu bindi bihugu haragiye bya gatatu ati dereglement ibintu kugira abantu baruhe ingene bakora babawe umuntu uzomubwira ngo arire ku isahani utaro cyane nicyo gituma mbona yuko hari zo ziriko zirafatwa ziriko ziratuma ibintu by'ubutunzi cyane cyane mu bijyanye na mirima desafiri itera isubira inyuma.
Naha dusozereye ikiganiro cacu co muri kuno kwezi kwa gitugutu ikiganiro cari gishimikiye ku ngingo leta iherutse gufata itegeka abadandaza inzoga za Burarudi mu bunywero bwose bw'igihugu kuzidandaza ku giciro kimwe cashinzwe na Burarudi. Iyo ngingo izohombya abadandaza n'abandi banyagihugu baronkera ubuzima muri urwo rudandaza kuko abazohomba batazoba bagishoboye gukoresha abakozi arico gituma nkuko mwavyumvise abizi by'ubutunzi bahanura leta kurondera izindi ngingo yufata itirengagije ibituma ubunywero butadandaza ku biciro bimwe. Mwakoze kukanya mwafashe mudutega yompi. Irindi sango ry'ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura ni ku munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi kuza kwa munyonyo. Inesi Gakiza nari kumwe namwe ndabike banuye amahoro ahiwanyu.
Chari kiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na radio television Renaissance karahara mu ruganda nibacura.